Bose hamwe abanyapolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu biganiro yarusha muri Tanzania barahuriza ko ibiganiro bigeze ku munsi ugira gatanu atakintu gikiza u Burundi bazoshikako ni mu gihe uruhande rwa leta n'umugabo muri ku butegetsi CNDD-FDD batavyitavye nabo se ngendakomana icagira cutwara umugambwe sawanya Frodebu yitavye avuye Bujumbura abona ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi kuko inzira y'ibiganiro isa niyanse
no kuvuga rero ko byabazo byose byari bihari uhereye ku bibazo by'amahoro n'umutekano bizonyuka uhereye kuri kubukene uhereye kubushomeri uhereye kuri ibibazo by'igihugu cyari bivomo ibyo bibazo byose n'ibindi ntadondaguye burya bizuba umurengera abanyagihugu dusubire kujyana abahunga basubire kuba benshi kubera ingwano zishobora kwaduka ubukene bwabaye ndanse bakibaza titugiye hari cyangwa hariya tuzoronka nkene two kwisununura tukabaho ingorane rero yindi nyamukuru izoba nuko nabahora badufasha bazoduhe bandi basore kudufasha ubukene ingwaniteye baturekera biko nyene cewe abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najana gikomeye n'ukoresheje ntango uvuga ifise zo kubikora ariko ibyiyumviro bazoba bafise nzobishigikira
na shade nditije wo mu mugambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta yahunze igihugu nuko abibona atamatora yo mu mwaka w'2020 yoyo ntiturota tuyajamwo kuko atarukiza tuyabonamwo
umuti yo hari ngorane umuti wa politike n'ibiganiro ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gataka kazina muntu uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntawo bideha mugabo se umuti twifuza mugabo imperial n'imperuka bidakunze ibyo abantu bazoshavura barashangashije mbega benshi mbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera bya bibanza mwe bitamagikabura nyama mara duhevye umugabo no baremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye nabandi ntiko turarota tuja amatora kugira tugabangane ubutegetsi bw'ayo matora ntatuzojamwo kandi atamutubonetse izindi nzira zizoboneka wundi ati byanse mu mashi mushire mu migere kubigenda
ku ruhande rw'abigeze gufata ibigwanisho bagwanya igihugu muri kahise nka Jean Bosco Ndayikengurukiye yigeze gutwara umugambwe uri ku butegetsi ukiri mu ishamba ahamagarira amakungu gufata ingingo zihuta atabandi barafata inzira nk'iyo
twibaza yuko ahubwo vyeretse ababahuza nyene vyeretse akarere vyeretse amakungu yuko njizeye yuko bazomusha ku gitutu gikwiye kugira ngo yemere ejo cyangwa yige ejo aze kuko bazosubira nabo barabicyo gukora icyo gikorwa ntibibuze buya kugira aze babaze kumufatira ambarwo arati baranze ikindi kibagisike cyose byananiranye yavuga ati mwabarundi muri imenya je ntako ntagize gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta rumwe avyipfuza ingwano yama ari mbi nibaza yuko muri bihe tugezemmo biterambere gisi hakora diplomasi gusumba ivyo vy'ibigwanisho ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
kuri uyu wa mungu byari bitekanjwe ko haba inama ya bose bari kumwe no muhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kugira ngo baharire ku rwandiko bashetse ko ariko siko byagenze ubwo rwandiko baruhaye umutwe uvuga ngo umuti w'amatati ari mu Burundi canke proposition de sortie de crise mu Gifaransa iyo nama ya bose izoba kuri uyu wa mbere ari naho ivyo biganiro bizosozegwa Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.